hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumenaje Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri isa.
Hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose, abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu, bazoba bari muri ibyo bibanza muri izo ntara tuzocamo, tubatera kamo kugira ngo bazose dukane niyo.
Uwo ni Adolphe Rukenkanya, yahoze ari umushikiranganji w'inkino, akaba kandi ari mu banonotsi bazohiganwa mu ihiganwa ry'ubusiganwa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace mu Burundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turayagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru yo mu karere tubafitiye, ibiganiro bihuza abarundi byarangiye inyuma y'imisi 13 atamasezerano atewe ku mukono. Leta ya Burundi irashima kuko kubwayo cari ikiyago gisanzwe. Uruhande rw'abatavuganwe na leta ruvuga ko kwabaye guta umwanya kuko kubwabo atamasezerano yabonetse yerekana icashiswe ko ibindi kuri inkuru. Twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha.
Nta masezerano yatewe ku mukono, nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta nitangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse. Umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyapolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse, ariko biragorana. Ica bitumye nuko hatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe iyegereye hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Muri iyo nama yamaze umwanya urumerumara, umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro. Yemeje ko agiye gukora wenyine icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose, maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma. Urongoye intumwa za leta Terence Ntayiraja na Kamweme kenshi yashekereje ko ibintu vyagenze neza.
Ibyo turashima nitwagaye, hari abantu bavuze ngo harya yangaye nana gatoyi tumaze kwiheza dusanga atari ibibazo bibiri byonyene se ndababeshye bita divergence atangiye ko novuga icambere naho bavuga yuko aho ibiganiro hagati ya leta n'imigwigwana mu Burundi hano bigwana ihari no kuvuga yuko hari abantu kongura afise bagomba gukingira abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi babishye mu migwigwana kugira ngo barondere ingene bagira vya bindi vy'amagabura nyama. Ikindi cha kabiri nibirenga no kuvuga nico bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa ubaro bitabaza gutegetsi bari ku rwa rutonde rw'abantu 34 barundi bari gutungana ku Burundi usaje leta ifata kibanza uvuga gusubiramo inzego z'umutekano. Urumva rero ni ibintu by'amagaburanya cyane bafise ubundi mugambi.
Naho biruko urundi rwande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima. Aruyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake.
Jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko byari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti, ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'Uburundi. Urumva rero ko ntawe uryoherwa, umuntu ari kuryoherwa hageze kivamwo, ariko uyu muntu yuvuga ko ari sheke kuko sheke nuko atakiba cakozwe. Mugabo igikorwa carakozwe ariko ntigishimishije kuko cari gushimisha iyo havamwo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri zingorane barimwo. Oya bwizwa nshingiro ntiduhuriza kuryohinyanyirwa. Ibyo nshingiro guhinyanyirwa ni uburenganzira bw'igihugu, ni uburenganzira bw'abarundi, ariko ico tuvuga nuko ryari guhinyanyirwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyirwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Amashami yigenga arashima ko ibwirizwa shingiro byabonetse ko ari kibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba. Gabriel Fyiri atwara Oricome.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro ivyo o ubu bose abaje mu biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro, mugabo no munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo rero kizamaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufise uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko numunsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
nabajeje intumwa ya leta ku mugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugiye guhagarara Terence Ntayiraja ahayishwe yitwengera
cyane gose ukikubera iki kwisi nzima no kuvuga n'ikigirwa hanze soso de case de souveraineté mu France no kuvuga ni ibibazo bijanye no bwigenge bw'igihugu nico ituma kandi ndagira kubwire yuko harabaye integuro igiye gushirwa abanyagihugu ayemeze uvuze ngo ibwirizwa shingiro ni kuya rihindurwe ugiye kubaza ubundi muntu ubuhajije guhonyanga zani ngo tubwirwa shingiro nakubwira abo barabandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mu kubwirwa bigize yo bagize ico bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu
mu rwandiko rwa Mukapa harimo ibyo abanyepolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ivyerekeye ngene yoshigwaho icuka ciza ca politike inyene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi irwande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru kuva ku munsi wa mbere w'indwiza gushika kwa gatanu azotunganywa mu Burundi higanwa ryo gusiganwa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace iryo higanwa rizokwitabwa n'ibihugu byo mu muryango wo muri Afrika mu buseruko rizotangurira mu ntara ya Ngozi vuka mu mukuru w'igihugu abaritunganije basigura ko bashaka kwerekana ishusho nziza ya Burundi no kunywanisha abavuka bihugu byo muri Afrika mu buseruko ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Abazohiganwa bazokwiruka iminsi 5 ku munsi wa mbere bazohera ingozi mu buraruko bw'igihugu baruhukire ku mugwa mukuru Bujumbura ku munsi wa kabiri byabitekanijwe ko bavi Bujumbura baje Nyanzarake mu manuko mu ntara ya Makamba ariko bazoca bazunguruka mu gisagara cha Bujumbura barangiza gitaza mu ntara ya Bujumbura bitewe nuko ibarabara ishiki Nyanzarake ritameze neza abadereva bazoca burizwa imiduga bajana Nyanzarake aho bazotangurira ku munsi ugira gatatu aho bazohava bajibukira sazi mu ntara Gitega umunsi ugira kane abanonotsi bazobibukira sazi baje mu cankuzo mu buseruko naha nyene abadereva bazoca bapakirwa imiduga baje Karuzi aho bazotangurira intambwe ya nyuma izo bashikana ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega Kisendo next tendo munya Uganda y'umutunganyiriza higanwa amenyesha ku bihugu bitanu kuri bitandatu bigize ya se bizoryitaba
Burundi as a country is having a team of 32 cyclists. The Republic of Tanzania is having
Igihugu cy'u Burundi gisaba dereva 32. Tanzania izoserukirwa n'abantu 8 kandi ejo mu gitondo bazoshika ibujumbura. Uganda buzozana abantu 5 ariko abahinga biruka n'amakinga ni 3. Kenya izozana abantu 6 mugabo 4 nibo badereva b'amakinga. Mu Rwanda twiteze ko hazovayo 6 mugabo kuri abo 6 bane nibo banyonzi basiganwa ku makinga.
Adolphe Rukenkanya nawe yahoze ari umushikanganje w'inkino mu Burundi akaba ari no manonotsi bazokwiruka ahamagarira abanyagihugu gushirikira abazohiganwa mu kuja kurorera mu bibanza bazocamo
hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ivyo bibanza muri izo ntara tuzocamo tubatera kamo kugira ngo bazosidukane niyo nkabaza ari benshi kugira ngo dushikira amahoro bafate mu mugongo n'abanyanzazi bari kubazunguruka igihugu cyacu twagomba tubabwire ko cyo ni mbone karimi nubwa mbere kibaye mu Burundi abantu rero bazaba bari kuri iyo nzira bazoza ari benshi ariko ntibatere impanuka bazororere bari hakujya ibarabara kugira ngo bibonere abo banyonzi abo banonotsi twese tuba twigina amahoro twese tuba twigina ubwiza bw'igihugu cyacu
ubwo bwiza Kisembo yemeza ko umuntu wese azi kunyonga ikinga ashobora kubwigina mu gufashanya n'abahiganwa gusa hari urutonde abibutsa
umunyagihugu wese uyumvira ko yoza muri 2D Burundi Pedo for Peace tumuhaye ikazi. Ariko rero ikibazo gihaje benshi baraduhamaga bavuga ngo tuje muzo tumenya. That's the big question you are receiving. Wibira ko wanyonga ibirometero bitatu bibiri bine ukisubirira inyuma ariko na wagiyemo abanyagihugu bose tubahaye ikazi muri event how to muntara zose tugiye kunyuramo tubahaye ikazi mugabo ntabwo tubamenya ko tuduganye bazofungura iki bazorarahe kuko kenshi n'ibyo baduhamagara batubaza.
Ibaye inshuro ya mbere hatunganywa ihiganwa nk'iri ry'amakinga mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'umutekano ziyemeje gucungera umutekano wazoba ariko barahiganwa n'abanyagihugu bazoja kurorera. Mbere y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo bwanatanze na kajugujugu izofasha muri ico gikorwa harimo no gufata amasanamu. Igihugu ca Sudani y'Amajepfo nico gihugu c'umuryango wa EAC conyene kitazoserukirwa muri rino higanwa bitewe n'utugorane mwitunganywa ryo gushikana abadereva b'ico gihugu mu Burundi. Ikindi gihugu cari catumiwe muri rino higanwa nk'ikigenzi c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mugabo gushika ubu ntikiravuga ko kizoza canke kitazokwitaba. Mu mpera z'indwiheze hari hatunganijwe higanwa ryo gusiganwa n'imiduga hari naryo nyene ryari ryitabwe na bamwe mu badereva baturuka mu bihugu by'akarere mbere waritsinza bi Kigali mu Rwanda. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Uni wa mwanya w'ikiganiro la benevolencia.
Monica, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Uheruka muri muri kirukuri.
Chini patron, ule petit frère yako kuli. Yes, sipendi vrema vitu yiko nafanya.
Kara subirie kuvugana na bale bapumbavu.
Kweli nilikaona kiko pamoja na bale bagarsoba mukambi.
Wamupo yeko pamoja na nani tena?
Mwahima siku, naona anatembea sana na ule garson jina lake... jina lake Muhehe.
Acha kusema.
Ndiyo bosi. Yes,
kwa kweli ulimuona Koli iko pamoja na Muhehe.
Na mecho yangu mbili.
Ukamuona.
Kandi rero nduzoze uramubwira ibintu vyawe yohava abibabwira.
Nilimukatalia kuonana tena na bale batu barusangi.
Ana masikini.
None yarabirenzeko. Ule peti ungu atamufukuza hapa kuna burofu.
Monica, mure kirukuri.
Mugabo gafunde. Eh? Ahubwo urarabeneza nibuzo hafu twononera.
Jewe?
Eh. Uwe tukwa vuka yuko na adi umubgira, hafi mwribari kibanya buko. None vikizi.
Ewe kamu.
Uye na adi umubgira nga hako. Na wabi mchangina winye tuso mfata mwumansi.
Ewe kanana kira kiti mkabu.
Mkabu.
Mkabu. Mkabu. Mkabu. Mkabu. Mkabu.
Mvire usha na kubgiri. Yanze kubyumva, nukumweba mvani.
Yeah?
Yeah, nagufina. Biba ingo omka, utumweba.
Yo. Shabitu. Nadiru hati kuchendu mkunda.
Ah, turini kurugamba. Hidu shobara kwe mela kumubanda nyukunda na mkoga agenda na avansi. Nibi shoboka.
Kunda chumba mkuli. Nadia Shabitu kwa hati kuchendu mkunda.
Imbo. Arifu lero. Hitamu lero. Uhitamu kwa Nadia. Changu mjango wa ringi.
Monica. Monica nukuri.
Kasomeshe ahu. Uraiko kuhiba giza.
Teka mutama wugivji wanje. Sinzi kwa richo mini magiza kwezi.
Umusura kiri mutunga hau. Unashura kuhi mvira kuhi ya hula. Irika unashabize kazo zimbele ya hula.
Jose nalafi. Nari gufuma mfanga fahu kwezi.
Kaso? Noni, nibiki.
Muta. Rako za makosa. Ndaye mkilu mwono. Nara menje muta.
Noni, wamwe mkie gute.
Urumfa. Jara fisi na giri ngora. Hama nwa mafaranga yu mwono. Goni gombore. Shabina ni konde ya musubi.
Aiko frema.
Awa gira wiyahuri kuwera mafranga. Omviriza. Chena shura kukufasha mafranga. Mayagu.
Yo, mwaba mkoze muta.
Mafranga si kibazi.
Zafu ya vike nda gute.
Hachi imisi.
Kaso. Yo, shika winju ta dodo.
Ewe shajon. Tio sendi vini. Dodo ora. Ndodora.
Ikizwa kwinji?
Ambo.
Ariko giza nibaza ko warikwaza kadodora. Hama.
Ega tira hama uburanyigisha tunyigisha. Kutinya kwa
kete.
Ega kira.
Nigi iki?
Uwe soma gusa. Ibyo ushaka kumenya. Nza kwibona muri iyo kete. Casserie. Au poste d'assistant administratif. T'as mal, c'est type. Casse, il est qu'est-ce qu'il couille?
Hein? Ah, je suis dans les
couilles,
hein? Ouvrez-le. Il est quoi? Ou chacun d'appui, il
est chez l'eau, vous savez. Hein? Faites, je comprends. C'est le coup de table, il est venu, il est monique. Déjà, il est posté, il est barreau. C'est impossible, ça.
Oui, chat, oh, le chat. Ubudero, ugiro cyo hejuru yagitina
mwa. Ndimo. Ni ndere gwa.
Uta kundi ushef kwe. Oye sha.
Bon tabona, tabona ko basi bose.
Nayo yarago twengara ya.
Ne. Cinda kimwe bigize bambira. Cireke ko kutuma. Yo mukoze gushaje.
Washaka gukubwira.
En plus, il pose ya assistant administratif. Ni baho.
Urumva rero.
Je comprends pas.
Ni je nagiye ariki. Eh? Ni kuvuga. Wenda muhaye cyane.
Ese kwa
nibaza ko bisigaye ariko bikude kiti taki
ne no no amateka yo gutangaza yaho nyanzwe urabyumva none wewe reka mubaze ikibazo wowe ikoze cyane sigurira
bega nivyo mbya ta kusigurira nibiki cyacu urigira muhinga wa mategeko wowe shawurigira we nta kindi
oya ah no no no
ta cyane cyo simbere yawe wose ma ntubibone
aya vren reka mbaze telefone murishi ibintu byawe nibikere gasore
nije na byanditse
yo pas clair c'est pas clair
yo mikono na reka
mwese mwese Non, non, il y a un téléphone.
Oui, chat, j'ai l'achat.
Oui, oui, allô. Allô, bonjour, monsieur Moïse. Allô. Ah, écoute, 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 Ok, pardon pour le dérangement matinal. Ego, ça va? Non, écoute.
Oh,
allez. Je ne sais pas si vous avez un Seigneur!
Nadia! Je ne sais pas si vous avez un
fonde. Fonde? Je ne sais
pas si vous avez
un fonde. Vous avez un fonde.
Vous avez un fonde.
Vous
avez un fonde.
Vous avez un fonde. Sheri. Ha, nanu kunda mutsa.
Mbabarira sheri zijewe.
Ana yanje.
Ah, ndikunda labako ko ndabakukurikiye.
Inda nkurikira.
Harabandi atari baje babisha babanyabuko bokurikira ngo kugirira nabi.
Mike go.
Harikarikarika.
Fundi, inda kusabyura kiko ntwenze. Bangirira nabi bamporiki.
Ndati. Ndicupa cyane byose ukufyina. Urabyumva? Kandi ajenje kugutora. Yego, uno musore amwikambe.
Yego kwiye.
Nasubira hariya muri bajya bakezera babanyabuko. Tugenda tujye
uvuga ni iki? Njye mwikambe iki yo kubera iki?
Eh? Ibi bintu nakubwiye ko bikomeye. Menye neza ko abanyarusange tugira miwe.
Ngo tugira mu mwe ni.
Abanyabuko bari kuba tegura igitero cyo kudufuta tweza abanyarusange.
Fundi. Ibyo uvuga umva bishoboka.
Na
gufuta abantu nyene?
Na
gufuta.
Kare kare kare. Ni bibere tujuba kubivuga byose. Aho ngo tugende ndagusabye.
Njya hehe jewe. Reka kumbwira ngo ni birebire. Mbarira. ibyo mwamenye gute
naho nubwo ndi ndabikose gura byose ahari menye ko dufite cemeza ko tuzoterwa
cemezo nyabaki pekaje
twa toyu gwandiko ruri mu rutonde kw'igitero
jewe Nadia inzoka
ego
urukuranyita inzoka
ego kandi ubuhemu bwawe buriko buri karakaza byumva nasoni ntabwo no kwibaza ko nabacinye mu mwana rugero gabo ndomboro wawe
funde reka kurogota ubihe bishuje nk'ibi bivyiza ko kuyondora ukikura mu icyumviro cha bose ukabaza umutima wawe nimbuke ufise naho nyine uranyumva
niba utakira umutima wewe ubaka kuvugira abanyabugo n'amakosa badukorera unasoni uri gihemu wahemuke mu cyaha
funde suguhemuka mbe gutanyumva abantu bamaze kugira urunani nibiyumvira bikwiye Keshi bajana nyabahuru rufundi.
Sha.
Bavemwe utohoze nuzi rubose
tabigusa. Ndagiye kandi ngimbabaye.
Oya, sha funde. Oya no kuri.
Sinamenye kuri ndyajya. Kumbe naje wankenye kuva kera.
Yo, funde.
Subira muri umujyango mushasha wironkeye.
Funderi, we funderi garuka.
Ari kutwohetse. Ndise ko Johnny atakoye tunyabise ibiro bya gasore. Duhete kubitegura hakiri kare. Bora gukora
bagacanga gasore nyabuze hatinyo
basha
ari mbe ngutuge twise
ndamugusha
tuturuko tutegura ibiro byiga mu kongo gasore
kuvuga mpebwe nakucisha ko
oya mwishwa
n'ibyabakungu nga
buri gasore aje ku mwishwa nga ayi nako twakora nko biyiwe
sha kashi mu gari bibi nibitahuze kwe aka kazi gasore yakamuse gute
reka sha namanya igende
sha oya mitumbi
mbe kwa mbere ko bari bamuhaye ako kwikora amasanduku nkatwe Ubu hose dakenze gute kugira ngo mwagaze ko kubuje kwa.
Ahubwo ndiye gucyo gituma nyene yandishije kajya kanze. Cyambungu.
Wewe cyo bana ko ushobora gufata icyo cyashimye cyo wewe.
Mbeho. Kwataki bado cyakoreshejwe. Akurutsa ba.
Kashari haya tanze gituri.
Kwe batanze gituri.
Ahubwo cyinda bibona. Ya mahere ya kwiba ntiya hari mukuru bwa. Niyo tanze mu gituri haya rasubiye. Kasoroje no mugese.
Ndiye yati turi rwagi haye ndikashe. Je John kunda mu nawe ntabwo turire yote urya nta manyanga John oya sumunya manyanga
ntaka zina kama katigira mwa manyanga ndabiko bari
ukunye
ego
oya nawe nta John oya
John
tanumusi
je ne batako bigirisha bo gasere ko twamwizera ngo ntiyo kuba kutwira turi kumwe mushira hano yatugize iki
sha kunda vyumva ariko John Ya uje gituri. Yari kuba yakamuhaye kuva cagi.
Eh nanicho. Bale ngamu chef ngahani. Harundi atari John.
Nzingwa abantu barahinduka. Sinibaza ko John yo kwakira gituri. Oya, wapi?
Kibye kuri akade kane ko takazi kare ngaha. Akade bako gukora isuku. Dase bamu hakavuye.
John, John ndiye nanzi.
John,
eh wangu ngo yaraje tutara.
Sare ka yari yari hagi.
Kora.
Ce soir mon cœur me souffle cette mélodie.
Ah papa no moro na tua jambo. Nini tena grand frère?
Na guma Hans.
Mbona unifokia hivyo na giziki kandi?
Guma ku mulango. Wena kubwiye ngwiki koli. Hii matu yako ni maridadi kukitu yako tu.
Grand frère, wamjie iki. Eh? Kusu nini?
Nara kubujije kuja kwa samangana na baja barusangie, lakini nti umva.
No, grand frère, misi vioni gituma noreka kufuga na barusangie.
Wepeti, unasema?
No, jena probleme fisi na barusangie. Kwanza na bagenzi wa anji.
Pumbafu weye nyangalakata. Barusangie na basi banji.
No, kama na basi bawe. Mimi, habi nihangalie mkua.
No, koli mon petit frère. Acha upuzi. Umwansi wanje automatiquement ni umwansi wawe. Urabyumva?
Grand. Yeah, la c'est faux et archi faux. Mini kishana na wajama kuligara. Na wewe muba mwashwani?
Yeah. Ukiniambia tu ko mwashwani. Uyo mtu na muheba lotelote. C'est ça la famille.
Eh hapana grand frère, hiyo moya wapi kwa kweli?
Nyo. Yeah? Uko rofa bono namba moja. Uzo bandanya utwengira gute ya basi banje.
Ndabange dufu iki.
Icho dufa, nicho mufa.
Eba na grand frère vema, umbabarire. Misi bioni. Simbibona uko, eba na...
Yeah?
Ya simbibona uko.
Urahakanye amaraso yawe.
Wallahi sijakata, wallahi sijakata. Sikukani vrema, nasema tu, nasema tu kama
toa buvenge. Uranyanse. Bale ba shenzi njoba na kwa famiye yako ya sasa kuva ubu.
No, no grand friend Ndombolo. No shavure grand friend, no shavure.
Japo kuwa nara kubuye yengura nezose dufise kwa haribo bazidute.
Basi papa yake nisame. Baba li irariko nushavure. Eh? Sisiriki grand friend.
Sasa sikia mina kwambi. Ingia munyumba, ure utore ibintu vyawe vyose.
Grand.
Kisha ugende mu familie yako nshasha.
Papa Ndombolo.
Sinshaka ko uguma mu nzu yanje na
universite. Pardon.
Omoka genda.
Grand.
Omoka genda.
Basha. Umuriro urafashwe. Urafashwe ndakahano. Ego. Iyo. Ubu bose barasinziriye emwe ntawunjiramo. Yo rindira rero nje ndakwereka basha. Urya mugabo yarambwiye neza ko bene ibi bibiriti by'Ababirike ubitereye mu ziko bitureka nk'ibombe. Yego mbega nyine cya kibiriti ndagishizeyo ariko ntaje kumira mbega hoya timba amavuta ndagishizeye ko ntakibona. Gake, ducky toy. The canny kid, he jarred. Ducky tell him, the cafe came with tan. Hush. But a queen was a one who bomb of a Yamuko, but tell him he can't. He get a query. Hush.
Tell me where between.
Yo!
Tell me!
Tumara! Kiyaniki gana de vatute ye!
Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Yo! Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo! Catona, Wapapoi,
Nabi, one in it, and but never get a tree about King Moye. Not you, Tabacuikira, Gandandi, you get in your mamma. I can't put your money key. Can you make it continue? Jarovago, and I talk when you're
Come to Javin of Jack, then if you.
Birakomeye mu ikambi y'impunzi mu kurindira uko bizogenda reka tubashikirize akabazo kugice muhereje kumviriza mu bihe by'ubwoba abasangiye umugwi bagomba kwiyumvira no gukora kumwe kuko baba bumva ko basangiye ingorane mufatiye kunyifato ya funderi mwibaza ko ariyo ngenda ibereye sigura ukaba wipfuza kwishura kuri aka kabazo rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 950 eka no kuwipfuza igikino muri kiri kuri WhatsApp arungi ku butumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheze ironkera ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'amajana 525 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri murakoze naho buta
cari gikino muri kiri kuri muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya America misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kiri kuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Ibiganiro twa twategure kuri sahani ho bigarukiye dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyera dufashije gushira hamwe ibiganiro ari kumwe na Fidel Niyongabo tubifujije ibihe byiza muhandanye mwumvurize ibiganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya America.